iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabona kwije inshuti mu duteza amatwi muri aka kanya muri kumwe na Fidel Niyongabo na
Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza n'amakuru.
Amashirahamwe y'abigisha mu Burundi yateye akamo umugwi w'igihugu bigenga ujejwe agateka akazi na muntu CNDH kawusaba gufunguza indongozi zabo zifunzwe zizira kwanka ingingo yo gukata ku mushahara w'abigisha amafaranga 500 y'amarundi kila kwezi.
Icyo kintu twagisabye CNDH ko yo gikurikiranira hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bitigenja. CNDH yavuze yuko no mu bikorwa byayo icyo cyose kirimo.
Woni yagize Nkeshimana icyegera cyo gutwara sendika y'abigisha CEPEDUC. Igihugu cya Afurika y'Epfo gishobora muri iki gihe kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo ari byo byose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamo.
Umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzohereza ejo muri Sena ikirego kuri Perezida Trump.
Perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yahinduye leta uno munsi kwa kabiri.
Naho muri Sudani amasasu menshi yumvikanye mu murwa mukuru Khartoum. Nimugume hafi ya maradio yanyu rero ariko nimuje no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru.
Idonido rya makuru yo hirya no hino tubafitiye duhere ku yerekeye Afurika y'Epfo. Aho icyo gihugu gishobora muri iki gihe kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo ari byo byose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamo. Ni ku bw'itegeko rishasha abanini bagura bavuga ko riciye kubiri n'amategeko kandi ritangaje kubera umugambi uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ANC wagwanije intwaro yahoze ariko aryamisha miryango mu kiringo kitari gito nk'umuhari w'uguhabuza igihugu uri mu buhungiro. Abaserukira impunzi n'abarondera ubuhungiro bavuga ko bazoja muri sentare kugwanya iryo tegeko rishasha bavuga ko rigabanya uburenganzira bwo gushikiza ivyiyumviro bwubahirizwa n'ibwirizwa shingiro rya Afurika y'Epfo. Iryo tegeko rishasha ryagiye mu ngiro ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere ryaratangaje impunzi zitari nke ziva mu karere ka Afurika zakoresheje ubwigenge bwazo muri Afurika y'Epfo kugira ziyamiriza amaleta zivuga ko akandamiza abanyagihugu bayo mu bihugu zaje zivamwo nko mu Rwanda, Zimbabwe, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati muri Afurika y'Epfo Aaron Matsoaledi avuga ko abategetsi babimwe mu bihugu byo muri Afurika impunzi zaje zivamwo batogwa biciye mu nzira ya demokrasi yamara amashyirahamwe haranira agateka ka muntu aravyiyamiriza. Mu kiringo c'imyaka itari mike amwe mu mareta y'ibihugu byo muri Afurika yari doge Afurika y'Epfo kubijanye n'ibikorwa by'abantu bahungiye muri ico gihugu aho bashikiriza ivyiyumviro vy'abatankomanze. Afrika y'Epfo yari yadadaje kubijanye no kuremerwa nayo mareta gushika ubu. Hari amakenga ko Afrika y'Epfo ikitumira amareta kwivanga mu bibazo biyerekeye.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko uzakora itora ejo kuwa gatatu wemeze kohereza ako kanya muri Sena ikirego cyawo kuri Perezida Trump. Umuyobozi w'uyu mutwe Nancy Pelosi yabitangaje uyu munsi. Yavuze kandi ko azashyiraho ejo nyine itsinda ry'abadepite bazaba abashinjacyaha mu rubanza muri Sena. Abadepite barega Perezida Trump gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Perezida Trump wavuga ko nta cyaha yakoze. Kohereza ikirego muri Sena bizaba bitangije urubanza ariko kuruburanisha mu mizi byo bishobora kuzatangira mu cyumweru gitaha.
Naho muri Kenya, Perezida waho Uhuru Kenyatta yemeje ukuru yatani mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ikigega no musiko wa kabiri. Yatani ari umushikiranganji ajejwe ikigega by'agateganyo kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye w'2019. Perezida Kenyatta yatangaje imigambi yerekeye ubutunzi y'igihugu cya Kenya mu mezi ari imbere. Ukuru yatani asubiriye Henry Rotich yahagaritswe ku byagirizo by'uko yakoresheje nabi amafaranga ya leta. Yamara Rotich arahakana ibyaha yagirizwe. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yahinduye kandi umushikiranganji ajejwe uburimyi. Yagenye kandi abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'amahinguriro. ukuru yatani yarabaye ambassador w'igihugu cya Kenya mu gihugu cya Autriche n'umubura matari imbere yuko agenwa kuba umushikiranganje w'akazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Abasura urupapuro rw'umutsindo rwo ku rwego rwa kaminuza ku bijyanye n'ubutunzi n'imibano. Perezida Uhuru Kenyatta yemeye gushimikira ku butunzi mu gihugu mu mezi ari imbere kubera abanyagihugu bidoga kubaho nabi muri iki gihe.
Muri Sudani ikaritumu murwa mukuru amasasu menshi yavuze mu bigo bibiri by'iperereza rya gisirikari hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Abasirikari barashe bigaragambya kubera amafaranga make y'imperekeza leta ibaha imaze kubasezerera. Ni ku rwego rushinzwe amaperereza n'umutekano rwa gisirikari rwabitangaje. Abanyamakuru bakorera Khartoum babonye imodoka nyinshi zitwaye abasirikare bo mu bindi bigo bagiye gutabara, ariko ntibaratangaza niba hari abantu bapfuye. Ikibuga cy'indege cyafunzwe igihe cy'amasaha atanu kubera impamvu z'umutekano, cyongeye gufungurwa saa mbiri y'ijoro ku isaha y'i Khartoum. Umuvugizi wa guverinoma ya Sudani yatangaje ko batangiye. Minisitiri w'intebe Abdallah Hamdok yatangaje ko ibintu byasubiye mu buryo.
Mwaraja kumbiza makuyo hija nuhino kuisi tubafiti. Chancelier ujie kutubudagi Angela Merkel yatumiye ibihugu by'ibihangange ku isi mu nama mu gisagara cya Berlin izoba ku munsi w'Imana kugira baganire ku twigoro two gufasha gutuma amahoro agaruka muri Libya. Ibiro vya Merkel vyamenyesheje mu itangazo no munsi wa kabiri ko yafashe ingingo yo kwakira iyo nama inyuma yo kwavuganye n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres. Ubudagi bwatumiye Fayez al-Sarraj ayoboye leta y'igihugu cya Libya ishyigikiwe n'ishyirahamwe ONU na General Khalifa Haftar agwanye ubutegetsi mu nama itegekanijwe kuba ku itariki 19 z'uku kwezi kwa mbere. Abategetsi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa, Emira Arabi Uni na Turkiya, hamwe n'ibindi bihugu bitari bike byo muri Afrika n'ibihugu by'Abarabu nabo nyine batumiwe.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na bagenzi be batanu b'Afrika bagize icyo bita G5, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger na Chad bahuriye mu mujyi wa Pau ejo. Pau ni mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Perezida Macron yahamagaje aba bagenzi be kugira ngo bamusobanurire aho bahagaze ku kibazo cy'ingabo z'Abafaransa zagiye kubatera inkunga mu ntambara barwana n'imitwe y'intagondwa. Macron ntiyishimiye ko abaturage by'umwihariko ba Mali na Burkina Faso bakora imyigaragambyo yo kwamagana abasirikari be bagize umutwe bita Barkhane. Bemereye Macron ko bagiye kurekeraho gushwana no kutumvikana basanganywe. Bamubwiye ko bakeneye Ubufaransa kandi ko bifuza ko n'andi mahanga nayo aza kubafasha. Emmanuel Macron yatangaje ko agiye kohereza abandi basirikare 220 binyongera muri Barkhane isanzwe ifite abasirikari 450,000. Yavuze kandi ko azakora uko ashoboye kose kugira ngo yumvishe Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambi wo kubakurayo. Umutwe Barkhane umaze imyaka 6 muri biriya bihugu 5 byakoronijwe n'Ubufaransa. Abasirikari b'Abafaransa bamaze kuhapfira ni 41.
Kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook hamwe no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi3@ radio yacu voa@.com. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, amasendika y'abarimu yiyamiriza ikatwa ry'amafaranga 500,000 kirya kwezi ku mishahara y'abigisha. Amenyesha ko atarota aheba urugamba rwo kurwanira uburenganzira bw'abigisha naho abayagize bopfungwa bose. Kuri uyu wa kabiri abayaserukira bari kumwe n'intumwa zihuriro mvuza amasendika COSIBU hamwe n'urunani rwa gateka kazi na muntu SENIDH. Roje Burika neza dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Abaha umubonano n'umugwi w'igihugu bigiye ngo jere bateye akazi na muntu SNDH bari batanu, abagabo batatu n'abakenyezi babiri. Uwo mugwi wahaye akanya gahagije kuko bahageze nk'isaha zibiri z'agatondo baja gusoza inyuma y'isaha 6 gato. Ikibazo kimwe rudende nico cari cabazindukanye ukutumvikana kwikatwa ry'amafaranga 500,000 y'amarundi agenewe gutabarana ku makonti y'abarimu bose uko kwezi gutashe. Ayo mafaranga yagenywe n'urunani rudasanzwe rw'amasendika y'abigisha rujejwe gutabarana mu gihugu kose sona. Egide Nkeshimana ikegera cyo twasendika Cedric asohotse yavuganye n'amenyesha makuru mazagaruka kucatangaje iyo sendika hamwe na igenzi yayo CGPBU ziyamirije umugambi wa Kosezona
niho rero mu 2019 mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu basubira bakiha ubwo burenganzira bwo gukata amafaranga biciye kuri ya makonti nyine yabigisha bose bakorera ku butaka bw'u Burundi amezi abiri 2500 ku kwezi no kuvuga 5000 waravuye turandikira umushikiranganje w'abakozi n'akazi nkicete twamwandikiye ntiyatwishuye mu kwezi kumunani tuca tuja hamwe na sendika CGPBU turandikira kandi umushikiranganje aca aratwishura iryo kete itariki 25 z'ukwicenda 2019 avuga yuko atamuntu numwe afite uburenganzira bwo gukora ku mushahara w'umuntu mu gihe batazumvikanye atamaye uburenganzira
ubwo burenganzira barimo bahurikiye muri ayo masendika abiri barabwimanye bazumvikanye ko n'indongozi zabo zanabishize mu rwandiko zahavuye zitabwa muri yompi mu ndwiheze imbere y'ukumanukanwa gufungirwa mu gipolisi cy'inyamirama bikumugwa mukuru w'ubutunzi buju mbora kuva kuwa kane w'indwiheze ifungwa ryabo rirajishinga bagenzi babo basavye umugwi w'igihugu je rwate akazi na muntu kubafunguzwa kuko biri mu nshingano zawo
icyo kintu twagisavye CNDH ko iyo gikurikiranira hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bidegenja CNDH yavuze yuko no mu bikorwa byayo icyo cyose kirimo gusa ntitwanejerejwe nuko twitavye nama indongozi zacu zifunzwe kucerekeye kuja kubaraba iyo babohewe muri ayo mabuye turaja kubaraba kandi kuvyukuri turashima yuko abababoshe batatubuza ko tubaraba n'ukuri ubuzima bwabo abo bakubaguye ntawo bagiriye nabi turakengurukira n'izo ndongozi zacu rero ko zashimye kutadadaza zikaguma zitonda ukazi kandi zizi ko zigiye gufatwa kuko mu bisanzwe uko biri kose ukuri kuzotsinda kandi kuzoja habona twebwe abigisha ntiturota twemera ko umugwi w'abantu canke umuntu runaka tutazi akorokira ku makonte yacu akiyama heruko yishaki ye ntituzovyemera barazodufunga twese rero batumare
naho batofungwa runaniko sasa narukomeje gusaba bigisha mu ntazitandukanye gutanga amafaranga rugasaba batavyifuza nabo gusinyishwa urwandiko ko kuvyanka Nkeshimana sana uvunira kagoho bushikanganje abarimu bakubukira avuga ku ikibazo kiko cono n'imirimo
turamenyesheje ubushikanganje bw'indero yuko ibikogwa ku kazi biriko birapfa kubera bariko rafunga ababigisha barongoye amasendika basanzwe arabigisha murazi babafata babakura ku buzi ubuzi uno munsi no kuvuga bari mu gasho burahagaze abigisha bari mu bwoba kubera icyo kintu bita kosesona tukavuga rero duti kuri sekirite y'akazi boreka abigisha bagakora akazi urasaze kandi dushimitse kwatamuntu yosubira gufatwa kuri iki kibazo cy'ukwanka gusinya canke gukatwa umushahara kuri konte y'umuntu ku nguvu konte y'umuntu niwe wenyine afise uburenganzira bwo kuyitanga hanyuma bagakata ayo mahera kubigisha tubamenyesha ko boreka kugira ubwo bwoba nimba ari leta ishatse ko budukata hariho inzira bicamwo umukuru w'igihugu akavuga yuko turi mu bihe bidasanzwe hanyuma tugaterera kosesona rero twebwe ntituzi yuko ari iyindi leta ntituzi ko ari ikindi kintu cyasubiye leta
ubu abaserukiye amasendika bafunzwe ni batatu Antoine Manuma rongo sendika CGPBU Jihar Niyongabo watwa sendika CPEDUC hamwe na Sekimana Nyakiza serukiri yo sendika mu ntara ya Muramvya hagati n'hagati mu gihugu cy'u Burundi bagenzi babo bemeza ko ari n'abandi batwara amasendika mu ntara zitandukanye harimo muyinga mu buraruko bushibuseruko na bubanza mu burengero bariko barahigwa amakuru y'u Amerika ryaronse nuko gushika kuri uyu wa mbere abafunzwe batari bwumvirizwe n'inyamiramabi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda aho abantu byibura 120 bikingiza Ebola buri munsi ku bushake bwabo gusa bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka bo babanje gutinya kwikingiza kubera ibihuha ni inkuru ya Ganza Claude Munyamagana
Ara makuru yasotse yabo muri Kongo bavuga yuko ngo niba ari kincha sanga arababazite ngo bahita bapfanyine nazo twamaje twagira ubwo ariko twe turi kubona ndanga ruka nyine
Uyu numwe mu banyarwanda kazi bakora ubucuruzi buciriritse bambuka umupaka goma rubavu munsi kundi aravuga ko makuru bumvise ko nkurikiza urukingo rwa Ebola yamuteye guseta ibirenge ntiyahita yikingiza ubwi gahunda yatangizwaga mu kwezi gushize dusanze amaze guterwa urushinge Ni ikibazo ariko yarahuriyeho nabandi nkuko babyivugira.
Impamvu abeshi bari kuza nuko mu gitondo baje bakababaza agakarita ko kwa nyine ko kwikingiriza. Niyo mpamvu twabishishikaye kuza kubwira ngo hari tujye twambuka ndakibazo dusite. Twaje mu gitondo baratubaza ngo nituzane agakarita ko twikingirije twese rero turakaburetse ko baturetse nyine urukumva ashaka ari kuza bakamukingira ndakibazo.
Nibyo danange naratinye nabonye inzego za leta ziri kwikingiza nange nibwo nabitinye nyutse ndavuga ati ibintu abayobozi bari gufata nanye nago nabyanga niyo mpamvu nahise njya kwikingiza
akubirashoboka ko mu minsi iri imbere bazaba atari ikingiza bazajya babasubizayo
byashoboka nyine bitewe nuko twageze saa 12 nyine bamanza kuduhagarika ariko byageze ngasamu ya nyine baduha majeto bisanzwe ariko hari ukuza indego nyamukuru wari kingije tiho yasubira inyuma ujye kwikingiza ariko byageze bima baratureka ndikubona hano hari abantu benshi turukuza dufitiye ubushake nanjye nirwaga nari narabinegirisha ariko naje kubifata mbyemeye nyine ndikunze
ngibi bimwe mu byo babwirwaga biba ku muntu wahawe urukingo rwa Ebola byatumye badahita bihutira kuruterwa ariko nyuma yo kwikingiza basanze amakuru bahabwaga ari ibinyoma
abantu bakajya bavuga ko rugira abantu hingaruka ngo abantu ngo bashobora kugira uruhara ngo nyuma y'imyaka 9 ngo nta ngo udashobora kunywa ngo agacupa ngo warutewe noneho twebwe rwaraje hano ku mupaka ruhageze turikingiza ariko izo ngaruka nazo twabonye twasanze ari ibintu by'ibihuha bose ngiye nararurangije ndangije kurufata ngiye nankora imirimo yanjye Mpari gare ryanje njya muri Kongo ndagaruka ndarya ndanywa ndaryama ndasinzira nta kibazo nagize nta nubonaye numva wagize ikibazo mu bantu barufashe ari mu bonyobora ari mu bantu banyura ku mupaka na muntu numvise wigeze agira ikibazo cy'urwo rukingo
nibyawe na po twajyaga tubinegirisha ngo na pongitere ingaruka ariko tubikora tubikunze nibi rero tugomba kubikora tubikunze ko nukwiteganyiriza ejo hazaza hanjye ndajya mbakusanya mbabwire uko ushinge rwa Ebola ari urushinge rusanzwe twese tugomba kuzita yego kuko nyine nurukingo rudufite akamaro mu mubiri wacu
bose leta yakwemera ko igihugu cyose cyicwa n'indwara y'urukingo agahomba abantu bangana gutya ke nago nigeze mbyemera reba nkanjye ndi umukecuru ariko nabyubahirije
projet San Francisco isanzwe ikora ubushakashatsi ku ndwara z'ibyorezo niyo yahawe inshingano zo gutangiza inkingo uwa mwezi Ana ni umwe mu baforomokazi barimo gukingira abantu avuga ko ibyo abaturage bagenda bumva ari ibihuha ntaho bihuriye n'ukuri
kuva twatangira ngirango twatangiye mu mpera z'ukwa 12 kugeza ubu ngubu nta ngaruka idasanzwe twari twabona cyangwa twumva kuri urukingo ibyo abaturage bavuga ingaruka zigenda zibaho gake gake ku bantu baduhamagara nimo kubabara umutwe agacika intege akagira umuriro umuntu wese dukingiye rero tumubwira yuko agomba kuba afite umuti w'umuriro n'izindi nkingo zose zisanzwe zikora
uretse abana bari munsi y'imyaka 2 kimwe n'abagore batwite abandi bose babishaka barahagura urukingo rwa Ebola ku buntu abashinzwe ibikorwa byo gukingira bavuga ko abantu bakeya bakira ku munsi ari 120 buri muntu ahabwa inkingo ebyiri zitangwa mu byiciro bibiri iyo umaze guhabwa urukingo rwa mbere uhabwa urundi nyuma y'amezi abiri uru rukingo rwa Ebola rurimo gutangwa rwakozwe na kompanyi y'Abanyamerika Johnson & Johnson ikora imiti bivuga ko rwakorewe igerageza ku bantu 600,000 ndetse ko rwagaragaje kugira ubuziranenge buhebuje abantu bi demokarasi ya Kongo hazakingirwa bagera ku 500,000 biganjemo mu duce twa Beni na Butembo hagaragaye iki cyorezo nabo mu mujyi wa Goma bakuru ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu rwego rwo kwirinda kwirakwira ry'iki cyorezo gutangura urukingo birakorerwa kuri bimwe mu bigo nderabuzima no ku mipaka mu turere twa Rubavu na Rusizi kimwe n'ahandi hatoranyijwe mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kuga radio jya Amerika.
Urakoze Claude Munyamagana kuri iyo nkuru. Hari umurundi kazi yakuwe mu bihugu by'Abarabu mu rudandazwa rw'abantu ubakaba yasubijwe mu gihugu ciwe c'amavuka aciye muri Uganda. Aremera ko yakorewe amabi atandukanye harimo ayajanye no gusambanywa ku nguvu babaye abarenga 30 basubijwe mu Burundi muri ubwo buryo mu kiringo c'imyaka 2 bacishijwe muri Kenya no muri Uganda. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Kaven iyo nkuru.
Uwo murundi kazi yashikanwe mu Buganda kondwe heze nga y'abarundi akorera mu Buganda yamwakiriye harimo MIRPD rigwanya urwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini Jean-Claude Sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanzwe umukobwa yagarukanywe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe
Emeline amabi yakorewe wenyere ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararonka ihumure ibipimo byo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina arayafatiwe ku gukubitwa cyangwa kugirwa nabi nimba ari ibindi bintu baba baramuhaye yanyoye cyangwa yariye byatumye ubwenge bwiwe buva ku gihe k'umuntu ntashaka kuja muri Arabie Saoudite akomeye ngo agaruka adakomeye atari uko harababi yakorewe
ubu uwo mukenya mu kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa Rujanti mu Kamenge mu mwaka w'2018 harabandi barundikazi bafatiwe muri Kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu nyene nabo bace basubizwa mu gihugu c'amavukiro. Ishiramwe ry'Abanyakanada rigwanyugwa rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini gitwa Justice and Equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cane cane abakobwa n'abagore yimonogoje. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gurubangami wa hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Kumwe akuyeze igipolisi cy'u Burundi cavumbuye hagati mu gisagara cha Bujumbura ahacishwa be nabo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye.
Igipolisi cyaje kihafatira abantu babiri babagore bagomba kuja kudandazwa, gicakira hafata n'izindi mpapuro z'inzira 27 zishasha kandi z'ukuri hamwe n'impapuro 30 zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune. Muri izo zibiri nizo zayizukuri kirafata kandi ni mashini nyabwonko iryo vuriro rikoresha mu gukorera ibyo bintu abo bantu.
Amashami makunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu Buganda canke muri Kenya, bahanura abavyeye gucungera neza abana babo cane cane babakobwa. Literakamo abo bakobwa nabo kuhagabira amareta nayo agafata iya mbere mu kugwanya ugo rudandazwa.
Hamwe bakaza bararabira no kuri izi ngaruka zishikira baba bagiyeyo maze bakaheza bakihangana. Turazi ko abenshi mu by'ukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe aho kuronka y'ubuzima babagiye barondera bavayo bishwe nabi kuko turamaze kuronka amakuru ko hari nabikigwayo. Icya kabiri muri ibi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko hari gihe byari byahagurukiye ugo rudandazwa bagafata bariko bararukora ndetse nabo bakobwa bagiye muri ibyo bihugu by'Abarabu bakabahagarika ku bibuga by'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma. Ariko biraboneka yuko umengo ubu baradebukiwe. Murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku kibuga c'indege kandi yagiye ari umwe. Rero twasaba yuko byo kuri bosubira bagahaguruka bakagwanya ugo rudandazwa rw'abantu, hanyuma kandi bagashiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari nyuma y'ugo rudandazwa bose kuko ni icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu.
Icegeranyo giheruka gusogwa n'igipolisi cy'u Burundi cerekana ko kuva mu mwaka w'2015 abantu barenga 400 bamaze kujanwa muri ugo rudandazwa rw'abantu. Mu bakekwa gukora ugo rudandazwa harimo amashami mpuzamakungu, bamwe mu bakora muri leta n'abandi. Cyeklaveni inkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Tugume Kigali duhamagare Asumta Kaboyi atubwire amakuru y'umuryango wa Augustin Niyitegeka uvuga ko uyu mugabo amazi ibyumweru bibiri aburi wirengero. Niyitegeka Augustin n'umuyobozi w'ishyaka Riharanira Demokarasi NDP ritanditse mu mategeko. Asumta
Bugara Niyitegeka Augustin uyobora ishyaka NDP ritaremerwa mu Rwanda, umuryango uvuga ko amazi ibyumweru bibiri waramubuze. Mufasha we Madame Ishimwe Merine yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yabura umugabo we tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2020 yagerageje gushakisha mu nzego zinyuranye, ariko kugeza ubu atangaza ko nta makuru aramenya yerekeranye n'umugabo we.
Nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2020. Namubuze ubwo yaravuye Burundi, yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka yamajije guteresha Burundi yasigaje guteza mu Rwanda. Guhera icyo gihe nese kumubura irengero twavuganye ari saa 5:18, saa 5:34 yase kava ku murongo. Kugeza n'uyu munsi ntabwo turamubona. Nagiye muri immigration ariko ntacyo byatanze. Njya muri RIB bahora bambwira ko ngo immigration ngo nta gisubizo irabahereza. Ngo nimba ngo yarambutse ngo bo bumva ko ategeze agera mu Rwanda niko bumva.
Ntabwo utekereza wenda ko wa mugana ushobora kubushakira mu Rwanda atarahageze ashobora kuba akiri i Burundi kuko yavagayo nyine?
Hoya, amakuru ndayafite Mfite ripoti kuko nabaje kuri immigration y'Burundi bambwira ko yatambutse saa 5 n'igice. Bambwiye ko yatambutse kuri immigration yabateje kashe. Ubwo iki ubwo rero yaba yaraje mu Rwanda niho yaburi.
Madamu Niyitegeka avuga ko umugabo asanzwe akora akazi k'ubucuruzi kandi akemeza ko nta kibazo azi yabagirana nabo bakorana, ariko akabakeka ko yaba afite ibibazo bigendanye n'ishyaka yashinze kuko hari ikindi gihe yigeze gufungwa abazwa iby'iri shyaka.
Hari n'undi munsi hari mu kwa cyenda n'ubundi bari bakoze inama uwo munsi nanone mubura gutyo, ariko nyuma yaho baza kunyereza message ngafungiye kuri station ya polisi Remera. Nyuma yaho nyine naje kujyayo ndabaza, navuye nabaye nkibaza gutyo abarampamagaye ngo bamurekuye. Uwo munsi babafata bari bari mu nama y'ishyaka ryabo, bari bari mu nama barabafata, nta muntu bigeze bamenyesha ko bamutwaye. Hoho narahamagara agatelefoni gacamo ntibayitabe, ngahamagara nabo bandi bari kumwe mu ishyaka ntibayitabe. Ariko noneho bitandukanye n'icyo gihe, kuko ubu ngubu hoho telefone zose ko zivaho. Yambwiye ko babatwaye ngo bababwiye ko ngo bakoze inama ngitemewe n'amategeko.
Madame Ishimwe asobanura ko yamaze kugeza ikibazo cye mu nzego z'ubuyobozi, ndetse akaba yaragenzwe no mu bitaro binyuranye ko ari aho yabona umugabo we, kugeza ubu akaba nta gisubizo na kimwe arabona. Ubu akaba asaba buri munyarwanda wese wagira amakuru ku mugabo we ko yazayamugezaho.
Ntago nshinjije ubuyobozi ko aribwo bwaba bumufite, wenda ashobora no kuba yaragize nk'ikibazo abantu bumva radio bashobora no kuvuga ati n'umuntu twaramubonye. Kugeze n'ubu ngubu nyine abana barambaza ngo papa ari he, urumva bamwe biga secondaire, nta n'ubu ngubu nyine harimo urujijo. Nta nanone ntago nabo nicaranye mahoro kuko urumva nta sinzi aho umugabo wanjye ari, sinzi se ko ari muzima se, sinzi ikibazo yagize. Kandi rwose nicyo nabasaba nk'amwe mukankora ubuvugizi mukamenyekanisha hose uhenda tukareba ko twamubona.
Muvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda Madame Muhoza Marie Michel yabwira Ijwi rya Amerika ko umuryango wa Niyitegeka watanze ikirego tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko asobanura ko urwego abereye umuvugizi rwahise rutangira iperereza. Uyu muvugizi wari batangaza ko iperereza rikorwa mu ibanga kuko kugeza ubu ntacyo yatangaza. Bwana Auguste Niyitegeka yamenyekanye guhera mu kwezi kwa cyenda ubwo yakoreshaga inteko rusange ya mbere y'ishyaka rye kugeza ubu taremerwa. Ishyaka yavugaga ko rije gukora iby'indi mitwe ya politike iba mu Rwanda itabashije gukora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya yamari imbere yaho. Reka dusubire tubibitse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Igihugu cya Afurika y'Epfo gishobora muri iki gihe kwaka impapuro ziha imbunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo aribyo byose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamo.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko Nancy Pelosi yatangaje ko ejo azashyikiriza Sena ikirego umutwe w'abadepite urega President Trump byo gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Ibi rero bikazaba bitangije urubanza muri Sena, ariko kuruburanisha mu mizi byo bishobora kuzatangira mu cyumweru gitaha.
Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yemeje ukuri yatani mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ikigega uno munsi wa kabiri. Yatani umushikiranganji ajejwe ikigega by'agateganyo kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye w'ibihumbi 2019. Kenyatta yatangaje imigambi yerekeye ubutunzi y'igihugu cya Kenya mu mezi ari imbere igihe yahindura leta yiwe. Amakuru rero ni ibiganiro tuba tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarikiwe na Frederic Ngundikije kuri mikro ari kumwe na Jean-Pierre Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na Radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.